hani muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cha Kirundo abavyeyi abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane umwe mu bana baronse umwidegembyo w'agateganyo bari bamurindiranye igishika Chiza Michelin na wenyene arashitse mu muryango bari bamutegereye kugira abakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Koresha. Baragufunguye. Ndudomeye ko tushaba.
Koresha amadi. Michelin.
Mu miryango yose y'abana kwari batatu bari basigaye bafunzwe muri ndwi bari bahagariswe karakanyamuneza
tubimwe turavuga ati muraga heza gigwa imana nishimwe nuwo muntu mwagize imana izo muheza gire cyane nuwo muvye abarekuye imana muheza gire
nukure turishi nta nico twumva dufise tuzoha imana imana ihabwe icyubahiro nukuri twari tuzi ko batazogaruka ariko nukuri kubona tubabonye imana ihabwe icyubahiro murakoze muragize neza ababyeyi
ibintu biranezereye rwose birahembaye hari rungu urabona aho kana konga ukajya nujya hetse abose bari n'abana b'uwo nk'ubu yava ku ishuri agashyika akanamufasha akamufasha no kubakarabisha cakaja no kuboma ariko urabe nk'ubu aca mutamwe akagahinga kayiteri
ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwamanza bariko barabakurikirana Maitre Prosper Nyanzira ni umwe muri bo
irekwa ryabo yaduteye akanyamuneza kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha ari abantu ubona kumengo barafite kazoza kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe ko nukubwira mu gifaransa amanywa nibo bari responsable y'ibyo bitabo amambere umwe muri bo ni cegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu y'indwi rero n'akanyamuneza ntangere na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura
uwo mushingwamanza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri ni icyifuzo asangiye n'abavyeyi babo bana
icyifuzo nyamukuru y'uhubwo gikomeye nuko bosubira ku ishuri kuko aba nibo bajiji bejo nibo bamenyesha amakuru bejo nibo bamustanteri bejo none batariko bariga bazotacobanacobabamari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagaca ku ishuri bagasubira ku ishuri nk'abandi bakigana n'abandi ehego bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze ababyeyi bariya nyene abarezi babo bakasubiriramo kubera batavyize bakasobora bakamenya nk'abandi bakimikira mu munani ibyo rero nje twabasaba Imana izobahezagire ibaho umugisha
abana batatu Micheline Eliane na Belize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parke ya Kirundo bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga bose hamwe barindwi abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe uwo muhungu yaciye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane nyuma yo kumvirizwa batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo sentare nkuru ya Kirundo imaze kuvyihweza ishinga ko aba batatu bo bandanye bakurikiranwa bafunzwe bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi bavuye mu ibohero ry'abana b'abigeme ryangozi aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.